Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nchuti namwe bakundwa mudahengesha gutegabera makuru y'uruganda yagagwa Internews. Amakuru uno munsi mugiye kuyashikirizwa na jewe ni Ninazwe Marisha Renba ifurije ikaze. Ikigo gikuru cha Congo kijejwe amaradiyo n'imbonesha kure gifatanije n'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bo muco gihugu INPC mu mpfunyapfunyo y'Igifaransa byarasozereye inama yo guhanahana ibyumviro hagati y'abakorera mu gisata cy'ukumenyesha makuru kugira ngo bagenzure ko ibinyamakuru bikora mu ico gihugu.
Kubwajambye museme umuze bikogwa akanama kajejwe amaradiyo imbonesha kure n'ukumenyesha makuru sezake mu mpfunyapfunyo mu rurimi rw'Igifaransa ibyavugiwe muri ico kiyago kwa guhanahana ubumenyi mu mategeko agenga kumenyesha amakuru kugira bashobore gukora umuga wabo neza muri kigiye cy'amatora. Kubwa Gadi Azuba yasiguriye umwihwezo monitoring mushongereza abamenyesha makuru bagenziwe. Monitoring ni ubuhinga bwo kugenzura no guca ijya nino umwuga wo kumenyesha amakuru kumenyesha makuru yabigize umwuga. Uwo mugambi monitoring mu ntara ya Kivu y'ubumanuko ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'Ubusuwisi.
Abanyagihugu barenga gato 1900 bo muri village ya Katunguru hanze ikambi impunzi z'abarundi ya Rusenda babaye mu bukene budasanzwe bwo kubura amazi meza haraheza amezane. Ubukene bwaturutse kuyononekana ry'imiringo yazana amazi muri ako gace abanyagihugu umunsi bakoresha amazi y'Agatanganyika. Graciano arenga dutegura inkuru mu mvamwe ijwi rya Odeta n'ibizi.
Gatunguru ya mbere iri ku birometero 7 mu bumanuko bw'imboko mu karere ka Tanganyika muri zone ya Fizi. Komite ijejwe amazi mu Gatunguru ivuga ko uko kononekara kwayo matiyo asesa amazi mu ibarabara byatumye abanyagihugu babura amazi bakaba batanguye gukoresha amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Ababishoboye nabo bakaja kuvoma mu nkambi y'impunzi z'abarundi iri ku birometero 300. Bavuga ko bashobora kwandura indwara bivuye ku gukoresha amazi mabi. Kubamenyesha ko Gatunguru ari agace kari ku birometero 60 mu bumanuko bw'Ibuvira hakaba harimo abantu barenga 900. Barongera bagasaba amashyirahamwe ya leta n'ayigenga nabo kwitanga kugira babafashe mu kuronka amazi meza.
Barabimbuye ku nshuro ya mbere ubwo babarimye abona bose abandi ni impunzi 201 zo muri site ya Murongwe. Ibyo bizimitagira ibinure birangwa n'ifunguro ndema mubiri nyinshi bikaba byera inyuma y'iminsi 200 bitewe. Mihari Korodonce yaze n'abamwe mu barima ibyo bizino.
Turashimye ishyirahamwe Wali Chat yatwigishije akajyo tworora ubuyoga. Turashimye cyane akajyo batubaye hafi mu kudufata mu mugongo aho tutanenzerewe n'ikajyo ubuyoga butashoboye kwimbuka neza. Tukaba tugomba ko badufata mu mugongo muri iminsi iza nitwapanda ubundi batuzanire imbuto izovamo bwinshi. Murakoze mubandanye mudufata mu mugongo.
Ishyirahamwe Kimuntu Search for Common Ground rirangiranwa mu kugwanya inzankano ryatunganije higanwa ry'umupira w'amaguru mu kiya cya Rusizi. Iryo higanwa rikaba rizohera ku itariki 30 munyonyo umunsi hazokinura urukino rwa nyuma finale mu Gifaransa. Amakuru yacu uno munsi naharangiriye mwakoze mwese mwakurikiranye kuva mu ntango gushikahere. Yakoze Sergio Bisimwa arongwe na Jacques Kabore yabateguriye. Ni Ninazwe Marisha ni nabasikirije mbifurije kurora nirwa mu banyu no mu byanyu na Gahwane.